urumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Kwa gutubwiza kumwibuka kubera turazishamariye igihugu cyose cy'u Burundi, hanyuma tukavuga duti iragi yaturaze miragi ribwirizwa kuranga igihugu n'abene gihugu.
Ubwo ni Bwana Guillaume Harushimana uyoboye ishyirahamwe Gumamwo ry'abakunzi n'abagendanye na nyakwigendera General Adolphe Nshimirimana mu gihe cyo kwibuka imyaka ibiri ishize yishwe mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye uruhare rw'umupira w'amaguru mu kugarura amahoro hagati y'urubyiruko rw'Abarundi rutuye mu nkambi ya Rusenda n'abatuye iruhande rw'iyo nkambi b'abakongomani. Turaza kuzigaruka ku buryo burambuye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu muri ibiganiro byibanda ku Burundi. Abakunzi ba nyakwigendera General Adolphe Nshimirimana wahoze hayobora iperereza mu Burundi basaba leta gushinga ku murwa mukuru Bujumbura urwibutso rwa mugenerwa. Kuri wa kabiri nibwo habaye imihango yo kwibuka imyaka ibiri ishize yishwe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza adufite inkuru irambuye.
Nkigiye cyiza imwe za gatondo y'iminota 40 ni abakunzi ba nyakwigendera General Adolphe Nshimirimana bahurira kuri Gare du Nord muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura mu kibanza yikiwemo ayo masaha nyene haraheze imyaka ibiri. Bari bambaye udupira umuntu ashobora gusoma ko amajambo avuga ngo turimwo iragi wadusigiye tuzorigendera canke intwari zazibagirana. Guillaume Harushimana harongo ishyirahamwe Gumamwo ry'abakunzi n'abagendanye n'umuhisi yabwiye Ijwi rya Amerika ko baje kwibuka iragi yabasigiye.
Twe gutubwiza kumwibuka kubera turazishamariye igihugu cyose cy'u Burundi, hanyuma tukavuga duti iragi yaturaze miragi ribwirizwa kuranga igihugu n'abene gihugu. Hanyuma rero tukavuga duti twebwe naho bamugandaguye ntidushobora kumwibagira, kandi tuzofa tumwibagiye na cyane cyane duherenga muri zone ya Kamenge. Umuntu yanyihagarariye umutekano yakoze gose mu kugarukana demokarasi mu gihugu.
Mu bari bahari harimo n'abageze mu zabukuru nka Marita Butoyi w'imyaka 70. Amoso zagendanira mu maso yatubwiye ko ivyiza yamukoreye ari ivyo vya mukweze.
Yo yarampitiye akamaro kenshi gose kenshi. Yarampaye n'ifirigo nganyisha mu amazi, arampa n'ibomba mvomesha mu hariya. Ni nguvu ngoma ndayikoresha n'ukuri. Yee mabagite bagira ngo adetru wate ngo bayinyake. Ntandabwe je ndashaka kubitwarira. Kuko ati umugani mu Kirundi ngo hawe n'umwami atekera abagabo babona.
Usa n'ufite agahinda rero muri iyi minsi.
Ntisaga ntacyo. Imana yabude ndurire. Ahandi byinshi byo kuri we nanjye twaratuyaga. Byinshi kwose benshi benshi n'umugore watahaga. Bakatamurasa kwa Mungu.
Abivuga umuhisi si Butoyi gusa na Stefani Ndereyimana batazirashirira niko kuko mbere naho kazina k'ubuhizi yagakuye kuri we.
Twarakorana kureye igihugu hama ni izina ry'ubuhizi bampaye niwe yari yararinyise kubera yarakunda umuntu amubwira ukuri. Hama rero je twaravugana ukuri kose kubaho. Aho ngeze uyu munsi inzu mbamwo ku ruhande runini niwe yagize inguvu kandi gushika umunsi n'akazi ndimwo niwe yakansabiye. Kubera nari meze nabi cyane hagiye umuntu akaba warasubira inyuma nari umupfakazi naramukunda cyane yari umugabo w'abagabo. Kera igituma ndi ngaha yarakunda kumbarira ngo nkunde igihugu. Yaravuga ati uze urasengera igihugu wongere ugikorere kandi ugikunde. Jewe rero yaramfashije ntambara we yapfuye yandihiye amazi. Ubu mupangi wanje hari amazi kubera we.
Abandi nabo nk'uyu mugabo babona ko iziza nyakwigendera yakoze bikwiye kugira ngo yubakirwe icibutso.
Nyakwigendera umuhisi intwari imfura mu bahizi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana nuko dusaba leta yuko imugira incungu wakujya gwa gasore ari incungu y'ukwikuki ndadaye ari incungu ya demokarasi shakariye na Lieutenant General Adolphe Nshimirimana na wenyene abe incungu ku no munsi tariki zibiri amyandagaro yuko itariki iba ikonje. Hama Lieutenant General Adolphe akibukwa ku vyiza akoreye igihugu ningene yitangiye igihugu tugasaba yuko mu gisagara ca Bujumbura hagati mu gisagara ca Bujumbura habaho monima icibutso cya Lieutenant General Dofshimirima nabuzuku nabuzukuruza bacu bazokure bamenya Lieutenant General Dofshimirima icyo amari igihugu nkuko twebwe tutabonye ngo gasore ko tuzi icyo amari igihugu
mu mfaso ndere y'Imana asanga bishya Dofshimirima narabanze b'igihugu
nabasi ba demokarasi nabanki igihugu nta gihugu bakunda kuko iyo baragikunda nta muntu yakwica General Adolf cyane bavuga ngo Imana ibabarire kuko bakoze ico batazi bapfakaje igihugu bapfakaje twebwe bapfakaje yafasha kuko nta muntu yapfakariye ku rugamba numwe cyangwa umudemobilize atapfakaye kuko niwe yekepye abagore babapfakariye ku rugamba yaradufasha cyane nta muntu numwe yidoga yaraduha imitahe
Harushimana anavuga ko yizeye ko ubutungane buzokora akazi kabwo.
Ubutungane bitwo vyinjiramo gose kuko inzego ziratandukanye abajeje ubutungane barashobora ko barakora kandi bazobikora.
Abasirikare batatu na polisi bane nibo bafunzwe bagize urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana. Ubwa kera bari umunani mugenzi wabo mu polisi yishwe mu mpera z'umwaka uheze igipolisi kaba cemeje ko yashaka gutoroka inyuma yo kwica waramucunze. Batatu muri abo bafunzwe n'ibisongereze. Urubanza rwabo rwaradindiye haheza amezi umunani. Sentare nkuri kubukira komine ntangwa kumugwa mukuru Bujumbura baburanishirizwamo yasabye umwanya wo kugira yandi matohoza inyuma yaho umushyikiriza manza wa Republika buri amasura umuhisi Adolphe Nshimirimana yarigeze gutwara iperereza ry'u Burundi hamwe mu mashyirahamwe yigenga mu Burundi na mpuza makungu yasohoye akatari gake ibyegeranyo bimwagiriza guhohotera abatavuganwa n'ubutegetsi ikindi ayo mashyirahamwe yamwagirije ni uguha ibigwanisha imbonera kure abakunze biwe basigura ko bandika mu maraporo y'abashaka gucafuza ishusho yiwe no kujyanisha Barundi eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
eroje urakoze kuri inkuru tuve mu ntara ya Bujumbura tujye mu ntara ya Gitega aho umukenyezi w'imyaka 52 yarayishwe n'abavandimwe be babiri bamushinja amaruzi ni muri komine ni ntara ya Gitega umutumba wa Bwoga umunyamakuru ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana adufitiye inkuru
Umukenyezi yari yishwe aba ku mutumba wa Bwoga gacimbiri kamabuye yamenyekanye ku izina rya ntaho bari kwirina yapfuye ku mugoroba w'uno wa kabiri akubiswe n'abandi bakenyezi babiri ico yazize nuko yaraje gutabara umukobwa we yari kakubitwa nabo bakenyezi itanga ishaka arine umukobwa wanya kwigendera nawe yabanje gukubitwa nabo bakenyezi bavuye bagandaguranye na wiwe aratubwira uko byagenze
nari ngiye muri korale arantegeye bantegereye ngo bereke tugira duhezeje nawe basha barafata hajye nyine ngiye nyine atana kimwe niteguri zarumva umugere wo mu Sharafata charampindukiza ampi ivi ryo mu mufi w'umukondo mama acaraza mama ati yaciye areka jewe arajako arakubita mama ashamufata charamusutamika kurya baboshe umusuma charamufata amaboko arazingira ino mu mugongo kumwe baboha umusuma inkokora zifatanye camuta mu kintu cy'ikimanga chagwira ka aha ku ruhanga nawe mama izo si yamaze kugorora kudaho yamaze guheza kuvomisa nakize gushkanga ku barabara ashabanire kupfona ngo yamaze kuwa mama mufashe n'umusumo bamubohera mu boki mugongo barakubita ivi bakubita no mugongo bakubita no musi w'umukono
ndayizeye mediatrice umukuru w'umutumba wa Bwoga aremeza ayo makuru
twe twahashitse dusanga uwo mama yari yitabye imana yitwa ntaho bari kwirina yamaze gupfa twe twaragize amatohoza bacu batubwira ati uwo mwana wiwe w'umukobwa yarasanzwe ariko araduga agiye kuririmba hama cahura nabo bandi bakobwa ngo ku bintu zisa ko zijanye n'abakobwa ngo bamwagiriza ngo iwabo ngo bara barodi ngo nabarodi ngo ntiboshora kuja ku ngo yavuze yuko atamukobwa azoja ku mugabo ngo ataragenda hama rero barakiranya mukobwa baramukubita arababara cyane nyina we avuye muhira yumvise induru agiye gutabara baca basimbira kuri uwo nyina we baca baramukubita acaraho he ico twakoze abajeje umutekano baciye bahashika hama barabatora barabajana mu gasho n'ubu bari mu gasho umwe ngene yaragerageje kudusiga mbwa baragerageje kurondera baramufata
uwo mukenyezi nyakwigendera arasanzwe banye gute n'abantu
yari umukenyezi abanye neza n'abantu nta muntu yamuvuga nabi kandi aho yavuga nabi yari umuntu atekereza w'umupfakazi yari yibereho neza mu bantu
ndayizeye mediatrice arafite icyo asaba abatwagwa biwe
akajambo k'ihumure notanga nuko abantu bafatana mu nda kuko cabaye nk'igitero cyo kurwana paragisida nta ntumbero bifatiye ku nsaku nta bintu binini bari basanzwe bafitaniye bijanye n'ubwicanyi cyo nosaba nasaba yuko nk'abo baba bafitaniye amatati bo kwitura intwaro bakadushikira twege turongoye imitumba bakatubwira ingorane bafitaniye kazitorera umutatamarasa araseseka
muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Gitega amenyesha ko abakenyezi bagiriza urwo rupfu amaze gushika mu minwe y'inyamiramabi kugira ngo dosiye ibandanye mushikiriza amanza baheze bashengezwe imbere ya sentare i Gitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Urakoze Fidel D'Antoine kuri iyi nkuru. Tuve igitega tujye noneho muri Congo. Umupira w'amaguru wagize uruhare runini mu kubaka amahoro ndetse no kurwanya amakimbirane hashingiye ku ivangura moko hagati y'urubyiruko rw'abarundi rutuye mu nkambi ya Rusenda n'abaturage b'abakongomani baba hanze iyo nkambi. Iri mu ntara rero ya Kivu y'amajyepfo muri Congo. Ibi bikaba bigaragazwa n'imikino ya gicuti igenda ibahuza ihuza urwo rubyiruko rw'abakongomani n'abarundi bari mu nkambi. Inkuru irambuye muregezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Mu gihe hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abanyeshuri bari mu biruhuko. Abenshi muri abo banyeshuri biganjemo urubyiruko barushaho kwitabira imikino y'umupira w'amaguru mu rwego rwo kwidagadura ndetse no kurushaho kongera ubumenyi n'ubusabane binyuze muri siporo. Bigirimana Musa, umutoza w'amakipe yo mu nkambi yo mu Rusenda iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri sekiteri ya Tanganyika, mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika yatangaje ko iyi siporo y'umupira w'amaguru yagize uruhare runini mu kwimakaza amahoro no kurandura umuzi w'amacakubiri hagati y'urubyiruko rw'abarundi n'urw'abakongomani hanze y'inkambi.
Iyi mikino irazana amahoro kuko urabona irakinamwo abarefije igakinamwo aba autochtone. Mu gihe tuba twa turakina umwe wese ari dondora n'ubundi akamubwira ati jewe mbaye mu kambi wenda tanje mbaye hanze y'ikambi niwe batwakiye cyo gituma tugirageza kugira ama approche kugira tugume tubonana tugume tuganira bitagenda neza kugira ati bicije ku murongo.
Ni biki cyane muganira bitagenda neza ubona bishobora kuba bigenda bikosoka.
Impamvu urabona impamvu ntizibura abantu bari niho ibintu biguma bicangacangana nico gituma abantu biyaranja kuroganiza utuntu dushobora gutuma abantu baguma bahura kugira baganire bijya bitabiriko biragenda neza. Oh nimuje mu mirima yiwacu abandi namwe ntimuduge mu ikambi kugira turabe ko dushaka kugira sensibilisation twatakina umupira abantu kugira tubumvishe ko abantu ari umwe baba abari hanze ikambi n'abari mu ikambi bose babwirizwa kuba ikintu kimwe. Ubu ikibazwe kugegwaho nuko jewe fise imatch ashobora kuja kurondera hanze ikambi umuntu hanze ikambi asanzwe azi gukina neza fise imatch akaza kumfasha imatch yiwanje nkuko nawe afise imatch aza kundondera akansaba abakinyi nanje nkamuhereza abakinyi kwera bwa bucuti twunze tucishije mu gukina umupira.
Mu rwego rwo kurushaho kunoza imigenderanire myiza rumwe mu rubyiruko rw'impunzi z'abarundi rwo mu nkambi yo mu Rusenda rubarizwa mu makipe y'umupira w'amaguru uvuga ko gwishakamo ubushobozi bwo kwakira no gucumbikira urubyiruko rw'abakongomani iyo hari imikino ya gishuti yabahuje.
Iyo baje nko gukina nko mu nkambi turashobora kuorganiza rugafata kiri mu kinyi rashobora gutanga ikigozi kimwe cyane ikigozi kibiharage narako yo ba turamutse tugenda nkari wa baratuzimana neza tuka bakatugaburira hama tugakina umupira umupira uheze tugahana fair play tugashaka kuta
imuza mujya gukina he muvuye mu kambi ya Rusenda.
Mbo turashobora kuvanga rwagenda mu mboko tukagenda ahantu bita Igweba ahantu bita Isanza mbona ahantu hari imurenge na abantu tumaje kugera ibaraka nituragerayo.
Theodore Mufano ukorera ishyirahamwe rya SDH Solidarité Volontaire pour l'Humanité babinyujije mu mushinga wo kwimakaza umuco w'amahoro hagati y'impunzi n'abaturage bo mu Rusenda asanga mu ntego bihaye yo kurwanya ivangura no kwemera guturana hamwe hagati y'impunzi n'abaturage b'abakongomani bigenda bigegwaho ku buryo bushimishije binyuze mu mahugurwa bagenda batanga mu nzego zitandukanye. Ihuriro ry'abasifuzi b'umupira w'amaguru bo mu nkambi yo mu Rusenda risaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi ko yakomeza kubashigikira kuko ari byinshi uru rubyiruko rw'amoko biratandukanye rugenda gungurana.
Mu bisanzwe sanzwe ndi arubitre wo mu nkambi twifuze yuko uyu mukambi woshika kure kumbure vyo tugirira neza kubera ko niho twoyumva ukuntu twoyumvanamo n'aba bavandimwe baha mu bakongomani kumbure tukakahakurira n'utundi tuntu tutari tuzi
ngo tujanye n'iki mutari muzi cyane mu bakongomani mutangiye kumenya binyuze mu mikino
nk'ibintu bimwe bimwe bashobora kubyigira kuri twebwe cyangwa bo bashobora kubyigira kuri twebwe ntitwari tuzi information yabo nabo ahigera muga twebwe turiko turaraba ukuntu bimeze turabona yuko umenga twebwe ntitwumenga vraiment twari tubizi kubera nitwe turiko turiyegereza abo bakongomani ukuntu twokorana ko tugenda tubigisha.
Hanyuma mwe niki muri kwigira ku bakongomani kuri mubigiraho mwebwe
urukundo turiko turabigiraho urukundo kubera urabona ko baguma bagira amama cha Mikhale kugira ngo dukundane twebwe kuri twebwe icyo onye kabisa turacemera kubera turabona kare abantu bafise urukundo.
Tumenyeshe ko usibye imikino y'umupira w'amaguru inyuzwamo ubutumwa bwo gutanga amahoro mu baturage b'abakongoma n'impunzi z'abarundi, hari n'amatsinda y'abaririmbyi n'ababyinnyi ndetse n'abakinnyi b'amakinamico bajya bifashishwa mu kwimakaza umuco w'amahoro binyuze mu bihangano byabo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu rusenda w'umuntara kiva amajyepfo.
Vedaste, ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru. Nshuti rero z'ijwi rya Amerika, turacyari kumwe. Uyu noneho ni umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Amakuru make y'imina. Mbegu ni mumaki kudakoma.
Yo, imitsi yose nk'aya mango. Sinkakaza. Ariko ndumviriza Ntorere Kazoza.
Umviriza Ntorere Kazoza?
Yee, erega mwarasizo. Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino. Ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ikiyago cha politike Ntorere Kazoza. Jerome Niyonzi manda kiremesheje ndabipfurize amahori wanyu. Uno munsi mu kiyago cha politike Ntorere Kazoza cha studio Ijambo gisamiranira ku jwi rya Amerika, tugiye kugaruka ku ruhara rw'ugwaruka mu gutsimbataza umutekano aho rubaye. Reka mi Jambo mugenzanye n'Ugereriane aganira n'abatumire bane.
Uruhara rw'ugwaruka mu kubungabunga umutekano mu kibano nivyo tuza kuganira uyu munsi. Muri studio rero turi kumwe na batumire bane, hari umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye. Ndabaramutse ndanabifuriza ikaze mu kiganiro.
Ndabaramukije namwe, ndaramukije kandi nabagiye kumviriza kino kiganiro bose.
Turi kumwe kandi n'ugwaruka rwaje ruva mu migambwe itandukanye, aho twuvuga nka Nancy Ninette Mutoni yaserukiye umugambwe CNDD-FDD mu muhari w'imbonerakure. Ndakwifuriza ikaze nawe Nancy, ndanabaramutse mu kiganiro.
Murakoze. Ndabaramukije nanje, ndaramukije n'abakora gukurikirana kino kiganiro.
Uwundi turi kumwe ni Nahumuremyi Deogracias yaserukiye Mizero y'Abarundi. Namwebwe ikaze mu kiganiro, ndanabaramutse.
Naje ndabaramukije ndongera ndabakingurika ko mwantumiye.
Turi kumwe kandi na Gatete Placide yaserukiye MRC Runezangemero. Placide, namwebwe ndabaramutse, ndanabifuriza ikaze mu kiganiro.
Ndabaramukije, ndabakengurukiye no kuri ubu butumire mwaduha.
Ikibazo cya mbere ndagitumbiriza ku muvugizi w'igipolisi. Muri rusange rero, uruhara rw'ugwaruka rwategerezwa kuba uruhe mu gucungera umutekano?
Murakoze. Uruhara rw'ugwaruka mu gucungera umutekano ni nk'uruhara rw'abanyagihugu bose. Muri ya nyabune hariho ibigizwe n'abajeje intwaro, abajeje umutekano, ubutungane hamwe n'abanyagihugu. Ugwaruka rero rukaba igice kimwe muri ibyo bigize abanyagihugu. Rero amategeko arekurira abanyagihugu nk'inkingi imwe muri iyo nyabune guterera kugira ngo babungabunge, bafashe mu kubungabunga umutekano wabo. Ukungenera umutekano usanzwe ubungabungwa mu bisanzwe hariho ibikorwa by'ubuhinga bikorwa mu kubungabunga umutekano, hakaba rero n'ibikorwa bitari by'ubuhinga. Ibikorwa by'ubuhinga bikorwa n'abahinga ari bo bajeje umutekano nk'uko ibwizwa shingiro ribivuga. Abo nabo n'urwego rw'igipolisi, n'urwego rw'igisirikare, hamwe n'urwego rw'igendereza. Abo nibo bakora ibikorwa by'ubuhinga bijyanye no gucungera umutekano. Hariho rero
ibikorwa by'ubuhinga. Ni kuvuga iki
ibikorwa by'ubuhinga? Ni nk'ibi byo gukora gukizura, nk'ibintu byo kujya gufata abantu, ibintu byo kujya kugwana umwasi yateye igihugu. Nivyo twakwita ibikorwa by'ubuhinga. No kuvuga bisaba ubuhinga izo nzego ziba zarigishijwe. Hanyuma hariho ibindi bikorwa bitari ibyo ubuhinga, ari navyo abo bandi baheza bagafashamwo. Ahanini ni nk'ibi byo kurondera amakuru ajanye n'ico cose canke n'uwo wese ashobora guhungabanya umutekano, hanyuma bagaheza bagaca bashikiriza izo nzego hakiri kare, hanyuma nazo zigaca ziraba koko ibyo zibwiwe ari byo, hanyuma zigaca ziraba ingingo zikwiye gufatwa. ivyo ugwaruka mu butandukane bwago rurabikora mu gihugu cyose ruhurikiye muri amakomite yamaho arije umutekano mu gipolisi turashima kumwe dukorana gushika no munsi n'ugwaruka ni navyo bituma umutekano no munsi wifashe neza mu gihugu cyose
murashima mbega ntavyo munegura vyo
ushika ubu ntacho tunegura
nasi ugwaruka ruri mu mbonera kure ugira uti mwihugu ruhara murubona gute gufashe gute
yabishikirije neza cyane aho yirikanye uruhara n'ivyo gwaruka mbere rusabwa kugira ngo ruterere agacumuka mu kubungabunga umutekano mu gihugu nk'ugwaruka rwo rwimbonera kure tubanje kuvuga mbere nk'ugwaruka mu gihugu cy'u Burundi nitwe tugize umuce munini w'abenegihugu bari mu gihugu bisigura ko rero ugwaruka gufashe minene gucuka duca umutekano byo tera ikibazo aho rero bikaba ari byiza mwumvise ko n'inzego z'umutekano zishima ingene ugwaruka rufasha gutanga makuru rugakorana neza n'inzego zibijejwe z'abahinga twe rero nk'ugwaruka rw'imbonera kure turakurikiza ayo mategeko duhabwa n'umugambwe wacu tugakurikiza amategeko y'igihugu hanyuma tukisunga cyane cyane ayo mategeko yose igihugu kiko kirashyira mu ngiro kubera programme itwara igihugu ntiyatowe y'umugambwe CNDD-FDD ngo turinda gufata iya mbere kugira ngo tuyishyire mu ngiro turashyigikira rero cyane ibikorwa bijyanye n'umutekano kandi mu gihugu cyose kubera murazi ko nimba ugwaruka rugize umuce munini w'abenegihugu wa mu Burundi ugwaruka rw'imbonera kurumva birumvikana ko ari rwo rwinshi kubera n'umugambwe watsinze amatora n'umugambwe uri mu gihugu cyose bisigura ko rero twebwe ni ukuri turashyigikira cyane kandi turashyira ku muzirikanyi y'uko umutekano w'igihugu ari rwacu kuko baratwigisha cyane gukunda igihugu kandi igihugu rero kitagira umutekano mwumva ko bidashobora gutera imbere urumva rero nico gituma dushyira imbere cyane kubungabunga umutekano kushigikira kushikiza ibikorwa no gutanga amakuru ku nkozi z'ikibi zose aho tuzibonye kugira ngo abo bahinga bashire mu ngiro ivyo bize kugira igihugu kigume kiri mu mahoro n'umutekano twibandanirize n'aya migambi yacu y'iterambere
demokrasias namwe mugira muti uruhara mubona kwifashe gute kugwaruka mu gucungira umutekano mu kibano ho rubarubaye
ngo murakoze kuri ico kibazo mubajije nagomba menyeshe bwa mbere na mbere ko nsindi muhinga mujanye n'ibyo gucungira umutekano ariko ariho bimwe nawe musanga amaso yari ku muntu wari wese atari impumyi mu bisanzwe umuntu wari wese arafise uruhara mu gikorwa kijanye no gucungira umutekano yaba ugwaruka yaba umuhumure yaba umusore yaba inkumi yaba umushinga nta canke umukenyezi ndetse n'umunyamahanga mu kino gihugu arafise uruhara rwo gucungira umutekano ariko nkuko ibwirizwa shingiro rivuga mu bisanzwe inzego za leta nizo zifata iya mbere mu gikorwa kijanye no gucungira umutekano kubijanye n'uruhara canke sinzi ko nabivuga aho tugwaruka rugarukiriza mu bisanzwe nta hariho ndetse naho gutangurira biranaguye ariko nkuko umuvugizi w'igipolisi yabivuze hariho ibikorwa nabo babyigiye n'izo nzego zibihemberwa inzego z'igipolisi kumbure rimwe na rimwe ugasanga n'inzego z'igisirikare zirafashije ugasanga rero nk'ibyo byo gukizura nk'ibyo byo kujya gufata abantu baba bakoze ibibi bijya byo kujya gusaka mu bisanzwe ico n'igikorwa ugwaruka cyangwa umurundi wari wese w'umusivile atanukuvuga atabyigiye atabwirizwa gukora uko rero mubivuze hariho ugwaruka rumwe na rumwe usanga kwivanga muri ibyo bikorwa ibyo navyo biraheza bigahungabanya amahoro n'umutekano w'abanyagihugu ntawe reka kuyivuga n'ukuri ababijejwe barakwiye kuraba bakosore naka akora ibyo bwiza gukora naka kuri ibyo bwiza gukora kumbure hari ibyo usanga dushobora kugira iki guhuriza hamwe ibintu bigasha bigenda neza umunyagihugu akumva ko atekaniwe
Placide rero namwe nk'abari muri NRC Rurenzangemero mugira muti uruhara rw'ugwaruka mubona kwifashe gute mu bintu byo gucungira umutekano
ego murakoze uruhara rw'ugwaruka mu byirukanye no gucungera umutekano ntiturutandukanya cyane n'abandi banyagihugu abasivili nita abasivili anashaka kumera nk'ushimangira yuko umutekano twese nivyo uratwega twese turarabwa n'ikibazo cy'umutekano ariko si ku rugero rumwe abantu ugwaruka ruri mu atiko tuvuga abasivili barafise ibyo bajejwe kandi umuvugizi w'igipolisi yabivuze hariho aho tugeza nko gutanga inkuru ikintu kitagenda neza ku mutumba kanaka mu ikartie gutanga inkuru ni itegeko nibwirizwa utanabigize wohanwa utatanze inkuru ijanye n'ikintu bishobora guhungabanya umutekano ugatanga inkuru kuba bijejwe ababijejwe barahari turabazi ni kwego rw'igisirikare kwego kwa gipolisi kwego kugendereza abo tubonye hafi tukabibamenyesha je nibaza ko uruhara mu bijanye n'umutekano gogarukira ngaho nkuko nabandi bagiye barabivuga ingorane ni yituriko turabona mu Burundi ikintu jewe nkunda kwita militarization de la société si kintu ciza mu gihugu
militarization
ati donc usanga umenga abantu bose abasivile ugwaruka ku mitumba mu makartie umenga bashaka kwitwara nk'aba polisi cyangwa abasirikare ivyo si byiza na gatoya kuko ugwaruka rurafise ibyo gwategerezwa guhamagarirwa nk'ibikorwa by'iterambere erega nubundi utariko
nemuvuze ati ugwaruka rushaka kwitwara nk'abapolisi muri mu migambwe itandukanye uko gwaruka nuruhe
bakunze kuvuga imbonera kure kandi nivyo naje ndazibona naho mperereye imbonera kure zishaka kwifata nk'abasirikare si kintu ciza kandi ni bene wacu murazi ko atajo turabaza
ubwo buntu bwo usanga buri ko ugwaruka imbonera kure cyane cyane biriho
reka tubibutse amajambo yakoresheje abo bantu umupolisi yavuze ati abo bantu bavuga ngo nabo muri systeme ngo abandi ngo bakorera ngo mutama ngo abandi ngo bakorera ati dusavye yuko ayo mabari byavuzwe n'umupolisi reka ngira twobironda twobironka ibyo byose ariko iranye inkuru
y'igihugu
nawe ndubaje abuhungira urabizi
nagira ntanga umuco
reka duhe umuco
nagira ntanga
umuco mabari
mu mugambi igipolisi cyafashe ubushanje bw'umutekano wo kugwanya igiturire hari ingingo yafashwe kugabanya amabariyeri kuba basanze hari amabariyeri menshi ku mabarabara byashobora gutuma abantu bamwe abapolisi cyangwa bajya bagitanga bashobora kuharira igiturire
amabariyeri acunzwe n'abandi
n'abapolisi n'amabariyeri y'igipolisi ari amabariyeri yaragabanijwe cyane kujya amabariyeri asigaye ari make mu gihugu
hari abapolisi bakorera ngaho bagira bati abo bantu tubazi bambaye impuzu za sivile mbega kubwanya
umupolisi akorera hajya yabikubariye ninde
ivyavuzwe ku radio y'igihugu
nimba ari umupolisi yaravyumva
umupolisi uravuga
yakubwiye ko akorera hajya hanyuma ko haje umuntu akaza akamukorera akazi ari gukora
gipolisi urakoze Gregoriane barakoze nabo batumire mwari kumwe ubu nishimiye niwe wahisemo gukurikirana ikiyago cya politique n'urere kazoza cha studio ijambo hano ku ijwi rya America Jerome Niyonzima nti muronige mubanye n'umuvyanyu na buta
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ijwi rya Amerika Mumunosi umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Address ni VOA Radio yacu.
Radio ya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri FM 48 n'ice 2 FM 104 n'ibice 3 ikigare mu Rwanda ni 48 n'ibice 3 na 104 n'ibice 3 ikigare mu Rwanda naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 Shuti rero mwakomeje kudutega amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha birahumuje tukaba tubashimiye mwese kwa mwateza amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Tian Wang warufatanije na Saidan Hamdun na Fatuma Karara Almas kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi maze rero mugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.